inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transport Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum, shalom. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Uri kumwe na Pastor Jean-Baptiste Nzeyimana. Mwise sangura twagize mu byanditswe by'Iranda. Twarumvise ingene abavugishwa n'Imana bavuze ibijyanye n'umugambi w'Imana wo gucungura abanyabyaha ikadukiza umuriro udahera. Mbega uwo mugambi w'agakiza umeze gute? N'urupfu Yesu Kristo yadupfiriye ku musaraba. Ijambo ry'Imana riratubwira ko Yesu Kristo yabwirizwa gupfa agasesa yiwe maraso kubera abanyabyaha, akatwikorerera ibyaha maze akaba umwagazi w'intama w'ikimazi. Iyo niyo yari nzira yonyene yo guharirwa ibyaha byacu maze tugaharugwa ko ukugororoka. Mu rukurikirane rw'icyigwa cyo mu byagezwe by'Iranda twegereje inkuru iryoshye kandi ikomeye cyane. Iyo nayo yerekeye urupfu n'izuka by'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibikunze uyu munsi no mu byigwa bikurikira tuzobona ingene Yesu Kristo yatanze ubugingo bwiwe kugira adukureko icyaha. Ubu naho reka tubandanye mu butumwa bwiza turabe ibijyanye n'icyoro cyacu z'umwiza abaherezi bamaze gufata Yesu. Ibyanditswe by'Iranda biravuga biti bajyana Yesu ku muherezi mukuru, abaherezi bakuru bose n'abashinga ntahe n'abanyabwenge b'ibyanditswe bakoraniraho. Petero amujya inyuma barengarenguka ashyika imbere mu rugo rw'umuherezi mukuru, yicarana n'abagendanyi yota umuriro, maze abaherezi bakuru n'abashinga ntahe b'amakombe bose baronderera Yesu ibirego byo mwicisha barabibura. N'abamurega ibinyoma bari benshi, ibirego byabo ntibyari bihuye. Bamwe bava hasi baramubeshera bati twebwe twarumvise avuga ati sambura urusengero rwubatswe n'intoke nubake urundi mu minsi itatu rutubatswe n'intoke. Ariko naho nyene amagambo yabo ntiyarahuye. Umuherezi mukuru arahaguruka ahagarara hagati abaza Yesu ati ntacyo wiregura, aba bakwagirije iki? Ariko rero ntiyamwishyura na rimwe. Umuherezi mukuru yongera kumubaza ati ni wewe Kristo umwana w'ishimwa? Yesu aramwishyura ati ndiwe, kandi muzobona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ububasha azananye n'ibicu byo kwijuru. Maze umuherezi mukuru yitabura ku imyambaro yiwe aravuga ati turacyaronderera iki ibyabona? Muriyumviye ingena rogose mugira ngo iki? Bose bamucira urubanza ngo akwiye gupfa. Bamwe batangura kumuvuma mate bamupfuka mu maso bamukubita ibipfunsi bati nudupfindure. Abagendanyi bamushyikiza kwinshi. Petero akiri mu rugo ahahera hepfo haza umwe mu nshoreke z'umuherezi mukuru, abonye Petero yota umuriro aramwitegereza aramubwira ati nawe nyene mwari kumwe na wa munyanazareti Yesu? Nawe arabihakana ati sinzi icyo uvuze, singitahuye. Maze arunguruza ashika mu bikingi by'irembo inkoko irabika. Ya nshoreke imubonye itangura kongera kubwira abahagazeho ituyo nuwo muribo, nawe yongera kubihakana. Maze hahise akanya abahagazeho bongera kubwira Petero bati nivy'ukuri uruwo muribo bitaye ko urumunyagariraya. Nawe atangura kurahira arisiba ati uyu muntu muvuga sindamuzi. Uwo mwanya inkoko ibika ubugira kabiri. Petero yibuka rya jambo Yesu yamubwiye ati inkoko itaragereka ujya kunyihakana gatatu. Abyiyumviriye ararira. Umutwenzi utambitse abaherezi bakuru bose n'abashinga ntahe b'ubwo bwoko bagira inama Yesu ngo bamwice. Baramuboha baramujyana bamushyikiriza Pilato icyegera cya Kayisari. Maze Yuda yamuguze abonye Yesu ko bamutsindishije aricuza, asubiza abaherezi bakuru n'abashinga ntahe za ntete z'ifeza 30 ati nacumuye naguze amaraso y'utagira icyaha. Nabo baramwishyura bati bidutwaye iki? Ni ibyawe. Aterera izo ntete z'ifeza aheraho rusengero aragenda arimanika bakura Yesu kwa Kayafa bamujyana mu iboma hari mu mutwenzi ari ku bwabo ntibinjira mu iboma ngo boye kwihumanya kugira babone ingene barya pasika kubw'ibyo Pilato arasohoka ajyaho bari arababaza ati kirego mufise kuri uyu muntu ni giki baramwishyura batugira ngo uyu iyataba yakoze ibibi tuba tumukuzaniye nuko Pilato arababwira ati nimumujyane mwebwe mumucire urubanza nkuko ivyagezwe vyanyu bivuga abayuda baramwishyura baterega twebwe ntitwemererwa kwica umuntu ngo ijambo rya Yesu rishike iryo yavuze abamenyesha urupfu azopfa ugwarigo nuko Pilato asubira mu iboma ahamagaza Yesu aramubaza ati ni wewe mwami w'abayuda Yesu ati mbega ivyo ubibajije kubgawe cyanye nabandi bakubariye ivyanje Pilato ati mbega nanje ndu muyuda ab'ubwoko bwanyu n'abaherezi bakuru nibo bakunzaniye wakoze iki Yesu aramwishura ati ubwami bwanje si ubwo muri iyi si iyaba ubwami bwanje bwari ubwo muri iyi si abagendanyi banje baba baragwanye ngo simpabwe abayuda ariko none ubwami bwanje si ubwino nuko Pilato aramubaza ati ubwo wewe uri umwami Yesu ati ni wewe ubyivugiye ko ndi umwami iki nicyo navukiye kandi iki nicyo cyanzanye mu isi nukugira ngo nshingire intahe ukuri ukuri wese yumva ijwi ryanje Pilato aramubaza ati mbega ukuri ni iki amaze kuvuga ibyo asubira gusohoka ajya aho abayuda bari arababwira ati jyewe nta gicumuro mbonye kuri we nabo barashimika batasibanganya igihugu yigisha Yudaya hose yahereye I Galilaya ageze nino Pilato abyumvise abaza yuko uwo muntu ari umunyagalilaya amenye yuko ari uwo mu gihugu cya Herode amurungika kwa Herode kuko nawe yari I Yerusalemu muri iyo minsi Herode abonye Yesu aranezerwa cyane kuko yahereye kera yipfuza kumuraba kuko yahora yumva ibyiwe kandi yaziga ko yobona ikimenyetso yokora aramubaza amajambo menshi ntiyamwishyura na rimwe abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe barahagarara bakovya kumwagiriza cyane Herode aramutitura hamwe n'abasoda biwe aramushinyagurira maze amwambika impuzu z'inyambara abami amusubiza kwa Pilato Herode na Pilato baca buzura uwo munsi nyene kuko bari basanzwe bankana Pilato akoranya abaherezi bakuru n'abashinga ntahe n'abantu arababwira ati mwanzaniye uyu muntu ngo agomesha abantu none jewe namucunagurije imbere yanyu nta cyaha mbona kuri we kuvyo mwamureze na Herode nuko kuko yamudusubije kandi raba ntacyo yakoze gikwiye kumwica ariko musanganywe umugenzo ko mbarekurira umwe mu minsi ya Pasika none muragomba ko mbarekurira umwami w'abayuda nuko basubira gusemerera bati suyo ariko turekurire baraba yamara baraba yari umwambuzi uwo yari yashyizwe mu ibohero bamuhoye ukugarariza kwabaye muri icyo gisagara bo n'ubwicanyi Pilato yongera kubabwira ko agomba kurekura Yesu ariko bo barayogora bati mubambe mubambe arababaza ubugira gatatu ati kuki uyu yakoze ikibiki simubona ko igikwiye kumwicisha nuko ndamukubita ndamurekure maze Pilato afata Yesu aramukubitisha abasoda nabo batsiba igitsibo cy'amahwa bakimwambika mu mutwe baraheza bamwambika impuzu y'inyambara abami baramwegera bati ndagize bwakeye mwami w'abayuda maze baramubingura maze Pilato asubira gusohoka arababwira atehe ndamusohokanye aho muri ngo mumenye ko atagicumuro mbonye kuri we nuko Yesu asohoka yambaye icyo gitsibo cy'amahwa na ya mpuzu y'inyambara abami Pilato arababwira ateheraba uwo muntu maze abaherezi bakuru n'abagendanyi bamubonye barasemerera bati mubambe mubambe Pilato arababwira ati nimube ari mwebwe mumwishorerera mumubambe kuko jewe atagicumuro mbonye muri we abayuda baramwishura bati twebwe twebwe dufise icyagezwe kandi kubw'icyo cyagezwe akwiye gupfa kuko yigize umwana w'Imana. Nuko Pilato yumvise iryo jambo arushiriza gutinya, asubira kwinjira mu iboma abaza Yesu aturuwa hehe, ariko Yesu ntiyamwishyura na rimwe. Nuko Pilato aramubaza ati, ntacyo umbarira? Ntuzi yuko mfise ububasha bwo kukurekura kandi mfise ububasha bwo kukubamba? Yesu aramwishyura ati, nta bubasha wari umfise kuri jewe shit ubuhawe buvuye mu ijuru, nicyo gituma wakunshikirije. Afise icyaha kirengeje. Uhereye aho Pilato arondera uburyo bw'uko yomurekura, ariko Abayuda barasemerera bati, niwarekura uyo ntuzoba ucuzura na Kayisari, kuko uwigira umwami wese abagararije Kayisari. Maze Pilato amaze kubona kwarushwa n'ubusa, ariko ko barushirije kuvyura umugumuko, yabira amazi akarabira imbere y'ishengero ati, jeho ndacuna kubw'amaraso y'uyu mugororotsi, ni vyanyu. Abantu bose baramwishyura bati, amaraso yiwe araba ari twebwe, akora n'abana bacu. Pilato agombye kumara ishavu ishengero, abarekurira baraba, maze atanga Yesu ngo abambwe amaze kumutonagura. Nuko rero byose ngibyo ibyabaye nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivugishijwe, hagisigaye imyaka 70 ngo bibe, aho yandika ibijyanye na Mesiya akavuga ati, yaracunaguzwa yamara karendeka, ntiyakura ku munwa nk'umwagazi w'intama ujyanwa mu ibagiro, cyanye nk'uko intama itekereza imbere y'abayikemura, niko atakuye ku munwa. Yesaya 53:7. Yesaya kandi ashingira intahe amajambo ya Mesiya ati, abankubita nabategeye ibitugu, n'imisaya ndayitegera abamomora ubwanwa, kandi mu maso hanje sinahakinjishije guteterezwa no gucigwa kw'amate. Mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya 50:6. Uyu munsi twabonye ingene abaherezi bakuru mu Bayuda bashikije iby'abavugishwa banditse, aho bacunaguza gushika ku rupfu umwami Yesu. Kubera iki abakuru bicishije Yesu? Bamwicishije kubera byanze ko bihanganira umuco wari mukuri yababwira. Yesu yari yarababwiye ukuri, kandi ko uko kuri kwari kwerekanye ubugunge n'uburyarya bwabo. Yesu bwiwe niwe kuri, umuco waraje, ariko abisi ntibawakira, maze abantu bihitiramwo umwiza kubera ibikorwa byabo bibi. Ariko kuva urubyaro rwa Adamu rubonye rudashobora kwihanganira uwo muco, inyishu kwari ukwiyahura bagaherengetera. Ibyo nibyo ibyanditswe bishingira intahe biti, uwo muco wakira mu mwiza, ariko umwiza ntiwawakira. Kandi mu baganza b'iki gihe ntawamumenye, iyo baba baramumenye ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Yesu yari mu isi kandi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Yaje mu byiwe ariko abiwe ntibamwakiriye, ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana 5:5, no mu cyete cya mbere Pawulo yandikiye Abikorinto 2:8, no mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana 1:1 uhereye ku murongo w'icumi kugera ku murongo wa 12. Mukunzi, turagushimiye cyane kuba waduteze amatwi. Turagutumiriye kuzobana natwe mu kiganiro gikurikira, aho tuzobona ingene uruvyaro rwa Adamu rwashikije iby'umuvugishwa n'Imana Dawidi yanditse muri Zaburi kubijyanye na Mesiya, akavuga ati, bantoboye ibiganza n'ibirenge, nk'uko tubibona muri Zaburi ya 22:16. Imana iguhezagire kandi ushyire ku muzirikanyi ibyo uwavugishwa n'Imana Yesaya yavugishijwe kubijyanye n'amarushwa y'umucunguzi. Yesaya 53:7 haravuga ngo, yaracunaguzwa yamara karendeka, ntiyakura ku munwa nk'umwagazi w'intama ujyanwa mu ibagiro, cyanye nk'uko intama itekereza imbere y'abayikemura, niko atakuye ku munwa.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 40040 Ibujumbura. Telefone yo mu biro ni 202 204 256 57. iyo woyi telefonako mu manya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 69 499 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.